Yimwumva ni ijwi rya Amerika. Amerika rirabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi, abagitangura kutwumva, ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ni kumwe na Aloys Bigirimana, nije ndongoye ibi biganiro. Uyu munsi ni ku wa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere, turazakubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru mu karere u Burundi kuri wa 27 z'ukwezi kw'icumi mwaka 2017 niho bwavavanura na sentare mpuzamakungu mpanabyaha ikorera Irahe mu Buholande. Hari haheze umwaka Burundi bwandikiye ONU buyimenyesha ko bwafashe ingingo yo gusokora muri yo sentare. Mbega ibi bivuze iki ku Burundi no kuri yo sentare ubwayo? Mugenzi wacu Etienne Karekezi yarabajije Professor Charles Kambanda, umuhinga mu by'amategeko, akaba n'umwigisha muri kaminuza St John's ni muri leta ya New York, aha muri leta z'umwe za Amerika. Aravuga ingene abibona.
Ruriya rukiko rwashyizeho itegeko ryitwa treaty, kandi mu mategeko mpuzamahanga ibihugu binjira muri treaty kubera ubushake bwabyo kandi bukanavamo kubera ubushake bwayo. Ni nayo mpamvu iyo twigisha ibintu bya treaties kuzikora treaty cyangwa amategeko mpuzamahanga, buri tegeko buri treaty mpuzamahanga kireka exception ya zimwe nkeya cyane ziba zifite provision ko ibihugu byasohoka bitewe n'inyungu zabyo cyangwa bitewe n'icyo babishaka.
Zimwe mu mpamvu leta Burundi itanga, ndavuga minisitiri w'ubutabera w'Uburundi atangaza, nuko ruriya rukiko mpanabyaha mpuzamahanga amategeko arushyiraho ni meza, amategeko arugenga ko ari meza, ariko ko imikorere yarwo, uburyo amategeko ashyirwa mu bikorwa, ko ari byo Uburundi bukemanga cyane, ko ruriya rukiko rwa rwatangiye gukora anketi ku bijyanye n'ubwo icenyi n'ubutari ry'uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Ni ukuvuga ko ku bijyanye na ziriya za inkete birahagaze.
Mbere na mbere urukiko rwa ukuntu amategeko y'uriya rukiko ukuntu ameze, umushinjacyaha ntiyakira ibyo abantu bashobora kumva byabaye mu gihugu runaka, cyangwa we umushinjacyaha akabona ibintu biri gukora mu gihugu runaka akajyayo kubigiraho anyete. Noneho iyo anyete ya mbere cyangwa ziriya informasiyo za mbere zikurikirwa no gufungura dosiye. Gufungura dosiye ni ukuvuga ngo umushinjacyaha aba atangiye gutekereza seriously kuri kiriya gihugu, kuri biriya byaha, atangiye kureba ibintu preliminary niba koko ibintu bivugwa byarabaye. Ku nevo ya gatatu habawo ikintu cyitwa gutangiza investigation. Noneho ku bintu byabaye mu Burundi, numvise umushinjacyaha w'urukiko Barahe yaravuze ati yafunguye dosiye, navuga ngo ari kuri faze ya mbere. Faze ya investigation ntabwo iratangira. Noneho kuba Uburundi bwavuyemo, hari ikibazo kiri tekinike bari abantu ba ISS bagize. Noneho kubera ko kugira ngo habe investigation ku byaha runaka mu gihugu runaka, ISS egombye kuba ifitanye umubano n'igihugu runaka n'igihugu kivugwa. Kubera ko investigation z'ibyaha izajya mu rukiko mpanabyaha zigombye kuba zikozwe neza kandi zizanye ibintu bifatika, ibintu ushobora gukoresha umuntu kumurega nyine agahamwa n'icyaha, agahamwa n'icyaha. Noneho kubera ko Uburundi none bwavuyemo, nta obligation ya ku rwego rw'amategeko Uburundi rufite bwo gukorana na ISS. Navuga ngo Uburundi bushobora no kwangira ISS kwinjira mu Burundi. Icyo gihe ISS ntabwo ishobora kuba kugira icyo ikora, ahubwo maybe biramuse siyumva igishaka gukurikira ibintu bya Burundi. Icyo bakora ni ukujya mu kanama gashinzwe umutekano bakakonvisinga akanama gashinzwe umutekano, kubera ko akanama gashinzwe umutekano ko kafite kashingiye kuri iri tegeko n'ubu binyura muri iriya treaty, ko kafite ububasha bwo kohereza urubanza mu ruriya rukiko, kabone n'ubu igihugu kivugwa kitari umweri ya treaty yashyizeho ya rukiko
kitarurimo
ikibazo cyavuka nanone nuko ibihugu bigize kariya kanama bifite ububasha veto power nta wimvikana ku kibazo cyo Burundi
bisanga ibitumvikana nibihe
ubushinwa no Burusiya bukomeza kuvuga buti ibihugu byo mu Burayi bishaka gukoresha ruriya rukiko uhindu ubutegetsi mu Burundi kubera ko biriya bihugu byananiwe kuhindwa mu buryo bwa gisirikare guhindura ubutegetsi mu Burundi mu buryo bwa gisirikare noneho ubushinwa no Burusiya bo bakavuga bati muve ku kibazo cyo Burundi ni ikibazo kireba Abarundi bazakemurira kandi n'ibihugu bigize uruhare muri byahize uruhare muri kiriya kibazo bigombye kurakomeza kwivanga mu kibazo cyo Burundi
ndabashimiye cyane Professor Charles Kambanda tuvuganye ari naha mu mujyi wa New York muri Amerika
murakoze
mu Rwanda ishyirahamwe rirwanya ibiturire n'akarengane Transparency International Rwanda risaba leta y'u Rwanda korohereza abanyororo kubona uburyo bwo gutumatumana ko mu buryo rusangi aho bafungiwe iryo shyirahamwe mu bushakashatsi ryakoze ryasanze mu mabohero abanyororo batunze telefone mu buryo bunyuranye n'amategeko umenyesha makuru w'ishyi rya Amerika Assumpta Kaboyi ari mu Rwanda niwe yadukurikiraniye inkuru
uyu muryango ugaragaza ko wasanze hari abagororwa batabona babunganira ko wasanze abagororwa bajyanwa nabi bagiye kuburana ibintu bibangamira uburenganzira bwa muntu Transparency Rwanda ivuga ko imodoka zatwaraga abagororwa mu gihe bagiye kuburana zabaga zidakwiriye uburenganzira bwa muntu zidatwikiriye ku buryo imvura yagwaga ikanyagira abagororwa ndetse n'izuba ikaba ryabarengeraho gusa uyu muryango ushima ko hari ibyagiye bikosorwa muri uru rwego uyu muryango uvuga ko hari uburenganzira bwo gusurwa bwo kutabona amadosiye kutabonana n'ababunganira uburyo bwo gusenga n'ibindi wasanze abagororwa badafite mu buryo buhagije Transparency Rwanda igaragaza ko hari uburenganzira yasanze abagororwa badafite kandi bwibanze ari bwo kubasha kuvugana n'imiryango yabo uyu ni Madame Ngabire Makire umuyobozi wa Transparency Rwanda
ntabwo ushobora kubaho utavugana n'umuryango wawe utabaza amakuru ya umuryango wawe wafunzwe usize umugore n'abana cyangwa umugabo n'abana ese ntukenera kumenya uko baramutse nuvango ziri ya kabine publique nabo bazajya batelefona bavuga bati turashaka imfungwa naka afite dosiye nimero runaka kuko uri muri gereza ubuzima hanze burakomeza ugize ucyupfushije umuntu ni ngombwa nabwo ku buryo bavugana mu bumenyekana nibyo bavugana bikamenyekana
iki kibazo cya telefone rusange urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa bemeza ko rwatangiye gushaka uko cyakemuka bwana Shukuru Mungu Patrick ni umunyamategeko mu kigo gishinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda
ku bijyanye n'iki yo guhamagara telefone RCS yakoze ubuvugizi twandikiye MTN tubasaba yuko izo telefone zatangwa bakata umurongo kugira ngo bafungwa binjiza telefone mudu utemewe bicigi dushaka yuko hajya mu murongo bahuriho bose kuri kibuye mufungwa ajya gita hayo guhamagara umuryango ni wakeneye guhamagara MTN dusaba yuko twabisaba muri ruba ruba twarayandikiye kugira ngo duhereze uwo murongo abafungwa bazajya bakoresha none cyo tubaye basha n'uburyo bwo kontrola communication bagirana n'imiryango yabo
ikibazo cyo gucyura abagororwa bashaje n'abafite indwara zidakira byari byasabwe n'uyu muryango nacyo cyagarutsweho mu bushakashatsi bwakozwe na Transparency International Rwanda uyu muryango ukavuga ko aba bagororwa bashaje n'abafite indwara zidakira ari umuzigo kuri leta y'u Rwanda
kenshi hari nubwo ufunga umuntu nyine kugira ngo ukingire abandi bantu ugasanga umuntu utagifite icyo batwaye noneho wajya kureba ugasanga arabera leta umuzigo kandi ayo mafaranga buri yagereza ifite bije nini cyane ukavuga utaya franga atunze imfungwa n'abagororwa wayashyira mu masantre de sante cyangwa mu bigo by'amashuri byagira icyo bimara byose bimarira abantu kumushaho ukavuga rero uti bishoboka umuntu ubona koko umuntu w'imyaka 90 arakora iki muri gereza umuntu urwaye indwara zidakira nyine tuzi zidakira umuntu arwaye diabete ahubwo noneho leta iramushakira na regime twebwe rero tukumva uwo muntu yarekurwa akagenda akabasharije y'umuryango we
nubwo hari imyanzuro imwe n'imwe yavuye mu bushakashatsi inzego za leta zatangiye kubonera ibisubizo ikibazo cyo kurekura abasaza n'abadafite indwara zidakira kirasa n'ikitavugwaho rumwe n'abantu banyuranye uyu ni Maitre Kayitare Dieudonné wo mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda
numva ko societe civile idakwiye bivuga mu magambo hanyuma ikindi cyakarebwe no kureba ibyaha bakurikiranyweho ni ibi dufate niba nk'umuntu ibyeze tubona niba umuntu yarafunzwe ruko yije kuyakica umugore we cyangwa umwana ntabwo mbona hazagaruka muri societe bamugaruye ikindi nibwira ko butabera abantu bakagombye kubutandukanya n'amaranga mutima ya muntu iyo habayeho icyaha inkiko zigafata icyemezo umuntu agahanwa kugarura umuntu wahanwe ngo nuko akuze cyangwa arwaye muri societe ntabwo ukemuye ikibazo ese wa mu victime we kongera kumugaruraho ntuba ukemuye ikibazo cyakoze icyaha ariko wirengagije ikibazo cyakorewe icyaha
ibyavuye mu bushakashatsi ku burenganzira bw'imfungwa byashyikirijwe Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda imiryango itegamiye kuri Leta irengera uburenganzira bwa muntu ikemeza ko hari ibigenda bikosorwa ku mibereho myiza ikwiye abagororwa nubwo bitaraba ijana ku ijana Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
turabashimiye bagenzi bacu ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
ndabaramukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro by'iradio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri siti ya 18 muri kumenaje we Diane na Hazwe simeze imwe mu ngingo y'ibyo ndabateguriye
iyo tariki twebwe ntacyo tubwiye na gato kuko dusanzwe tuzi yuko n'inyuma y'iyo tariki sinaremuza amakomana byaha ishobora kugura amatohoza ku Burundi
uyu ni Maître Armel Niyongere ari mu runani rw'abashingwamanza babudanira imiryango y'abarundi babuze ababo kuva muri 2015 yituye sentare mpuza amakungu mpana byaha CPI avuga ko kubona Burundi guhera rino genekerezo rya 27 rutakibarizwa muri iyo sentare ataco bitwaye iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
ngenda bahikaze kuva ku genekerezo rya 27 ukwezi kwa 10 u Burundi ntibukibarizwa muri sentare mpuza makungu mpana byaha CPI ifisi icicaro laye mu Burundi u Burundi bwari bwarungitse urwandiko rwo kuvavanura niyo sentare itariki 18 z'ukwa 10 mu mwaka w'2016 iryo kiyeteriza gushika mu minu ya CPI igenekerezo rya 27 ukwezi kwa 2016 amategeko agenga CPI avuga ko inyuma y'umwaka umwe ironse urwandiko ariho igihugu cemererwa gusezerana nayo navuganye mukanya na Ernest Sagaga yahuza ari umuvugizi w'iyo sentare ambwira ikigiye gukurikira
no kuvuga ku Burundi buvuye mu masezerano ya Rome ishyiriho ya rukiko burero nduvuga ko itaki barwa mu bihugu bigize rw'ikiko mpana byaha rwira
hagati hakurikira iki ivyaha byari byarashikanywe mu minwe y'iyo sentare ivyari ko birashikanwayo n'ukuvuga ko bitagikurikiranywe n'iyo sentare
n'ukuvuga ko iyo sentare itagifite ububasha bwo gukurikirana ibyaha ubundi ikurikirana bibera mu Burundi cyangwa se bikozwe n'abarundi nta bubasha bushingiye ku masezerano kuko nyiri Burundi butakiri muri urwo rukiko n'ibyo kigeze kuvamo gusa nanone biturutse ku Burundi hari igihe Burundi bushobora kwemera ko urwo rukiko rukomeza gukurikirana ibyaha byakorewe mu Burundi nubwo bwaba butakiri mu muryango ntabwo bivuze ko urwo rukiko nta bubasha rwagira ariko ibyo byaturuka ku bushake bwa leta y'u Burundi ishobora gutumira urwo rukiko rugakomeza gukora amaperereza ariko bitabaye ibyo cyangwa se bidaturutse ku kanama kabone gashinzwe umutekano ku isi nta bundi bubasha urukiko rwaho rugifite rwo gukurikirana ibyaha ikorewe mu Burundi cyangwa se ikozwe n'abarundi
ako kanama ka ONU ko karafise uburenganzira bwo gusaba yuko iyo sentare ikurikirana ibyaha byo mu Burundi n'ubwo leta y'u Burundi itaba yabahaye uruhusha
nibyo yako kanama gashobora gufata ingingo gashingiye kuri chapitre ya 7 ijyanye no kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi ukaba rwasaba ubushinjacyaha mukuru w'urukiko kuba yakomeza gukurikirana ibyaha bikorerwa mu Burundi n'iyo Burundi bwaba bwaravuyemo niko byageze muri Sudani nako byageze muri Libya ubwo rero urumva ko hasigaye inzira ebyiri yuko Burundi bwatumira urukiko cyangwa se akanama kawe kasaba urukiko kukumizo kura mapeno na Burundi.
Nitariki ishite mugihe amwe mashira hamwe adakira nila izicharo vya politiki yali yara tangu ye umugambi yise uogushika na imbele gutonga nebga sepe igihugu cy'u Burundi. Izo vya habari ga igihugu cy'u Burundi yo sentare izo bandanya ibikorerako canke ko u Burundi bwakwemwa karenge ntibishoboka izo mushazi biri zivuye kuri ONU canke zivuye kuri igihugu cy'u Burundi zidatanzwe.
Zidatanzwe ntibishoboka no kuvuga ko igihe cyose Burundi bukiri mu bihugu byasinye ayo masezerano niyo bwaba bwarasabye kuvamo ariko butaravamo urukiko rufite ububasha bwo kubandanya bukura amaperereza abo bwakurikirana abo bwashinze ibyaha ariko mu gihe Burundi buvuye muri ayo masezerano ni ukuvuga ko hatabaye ubwo busabe ubwo butumire cyangwa se kwemeza itakana amakabano gashinzwe umutekano ku isi icyo gihe nta ububasha urukiko ruzaba rugifite kugira ngo rube rwakomeza amaperereza mu Burundi bikaba birangiye
no kuvyahaja
kwa Amerika bizafatwa nko gusinwa n'ibindi bihugu byose bitari muri remasigano ya Roma
no kuvyahaja kozwe Burundi bukiri muri yose ntare
kugeza umunsi Burundi buruvuyemo ubwo nuko kubwo basha gurukiko urangira ho ngaho icyo abantu bagomba kumva nuko urukiko rukeneye ku gihugu rugwaba no kwamo amatereviza ukorana naruko ariko mu gihe urwo icyo gihugu kitakirimo aya masezerano urumva neza ko ntabwo rutegetswe ntabwo rugomba gukomeza gukora n'urwo rukiko ngo nubwo ko nta bubasha ku rukiko rwa rugifite bwo gukomeza gukora amaperereza muri iki gihugu
ari nk'amwe ubutegetsi buhindutse ubwo butegetsi bushasha bugasaba gusubira kuja muri ayo masezerano ya Roma CPI icyo gihe bwemerewe ibyaha biba byarakozwe muri uyu mwanya butarimwo ubwo butegetsi burashobora gusaba yuko iyo sentare ibikorikirana
ubyo birashoboka kubera ko byaha urukiko rukurikirana bakuvuga ibyaha bikorewe nyoko muntu ibyaha bikozwe mu ntambara na jenoside ntabwo bigera ntabwo bisaza mu gihe cyose byaba byarakozwe urukiko rufite uburenganzira bwo kwikurikirana ntabwo bisaza ubwo ko ejo neza ubundi hari amasaje leta nshya Burundi ishobora gusaba gusubiramo amasezerano cyangwa se itanarindiriye gusubiramo amasezerano ishobora gutuma urukiko kuza gukomeza amaperereza cyangwa se gutangira amaperereza ku byaha byaba byarakozwe mu gihugu.
Ernest Sagaga mwahoze muvugira sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijuru rya Amerika mwakoze.
Mwakoze namwe.
Nongeye kandi mvugana na Maître Melanie Yongere ari mu runani rw'abashingwamanza baburanira imiryango y'Abarundi yabuze ababo kuva muri 2015 yituye sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI ambwira ko ivavanura rya CPI n'u Burundi atakinini rihindura.
Iyo tariki twebwe ntacitubwiye na gato kuko dusanzwe tuzi yuko n'inyuma y'iyo tariki senare mpuzamakungu mpana vyaha ishobora kugura amatohoza ku Burundi. Dusavye rero imiryango yabuze ababo yuko yorema kuko turacize ubutungane mpuzamakungu yuko utazoreka ivyaha vyakozwe mu Burundi ngo bireke guhanwa. Ubu rero dushaka kumenyesha yuko inyuma y'iyo tariki leta y'u Burundi izobibwirizwa gukorana n'abahinga bazobari kwagira amatohoza mpuzamakungu ariko senare mpuzamakungu mpana vyaha irashobora kugura amatohoza kuva ivyaha vyakozwe 2015 gushika itariki 27 z'ukwezi kw'icumi. Kuvuga rero yuko abakoze ivyaha mu Burundi batoshira agati mu ryinyo ngo azokurikiranwa amatohoza azokurikirana kandi uzokwagirwa n'ivyaha azohanwa hakurikije amategeko agenga iyo senare mpuzamakungu.
Ikigiye kubandanya ku rwego rwanyu muri urwo rugamba muvuga mwari murimwo ni iki?
Ikigiye kubandanya ni uko tubandanya twegeranya ivyemezo dusaba imiryango yabuze ababo kubandanya yegeranya imitahe yabo kugira tunukire senare mpuzamakungu mpana vyaha ku vyaha vyakozwe imbere y'itariki 27 z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka. Ariko n'ivyaha bizobandanya bikorwa tuzokwabandanya twegeranya gushikaho tuzoguma dusemerera dusaba amakungu yuko yotabanya akurikirana abakora ivyo vyaha vy'ubwicanyi buhanwa n'amasenare mpuzamakungu.
Gushika ino saha iyo sentare mpuzamakungu mwari mumaze kuyiha amadosiye angahe?
Twe tumaze kuyiha amadosiye arega 1400 hamwe n'ibindi vyemezo amatemonyaje ajanye n'ingene ubwicanyi bwakozwe mu Burundi bukorwa n'inzego z'umutekano n'inzego z'igihugu.
Hari ico yari bwatanguriye kubikorerako
kuva mu kwezi kwa kane k'2016 yaruguriye amatohoza y'ibanze. Uburoto twese turarindiriye kurugura amatohoza nyizina kandi turize yuko ayo matohoza azokugurugwa vuba cyane.
Amela niyongere tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Tukivuga rero kuri iyo nkuru yo gusokora karenge muri sentare mpuza makungu mpana vyaha CPI ku Burundi, umushikiranganje w'ubutungane bw'ico gihugu Yemi Laurentine Kanyana yagabishije ko kuva muri iyo sentare bidasigura gusasira indava ukudahana abajejwe intwaro umutekano n'ubutungane, abahamagarira kurushirizaho gukora bisunze amategeko banubahiriza agateka kazi na muntu.
Ntabe nidufitiye yo sentare nta rubanza dufiseyo, Uburundi buvuyeyo neza horo n'umutekano nta gifashe na kimwe, Uburundi buravuye muri yo sentare.
Uwo mushikiranganje w'ubutungane mu Burundi Hemero Hantine Kanyana yari yakoranije zimwe mu ndongozi z'igipolisi abajejwe intwaro ubutungane hamwe n'umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika. Ahejeje gutangaza ko Burundi buvuye muri CPI, Kanyana yasiguye muri make impamvu zayo butumye.
Ari amasezerano uko yari yanditswe Burundi ukaheza bukayajamwo yari mabi yoyo, ababaye babi n'abagomba kuyashyira mu ngiro bakayaha intumbero atariyo yari afise. Twababwira yuko kubona aya masezerano abaho akaba bihugu bikumvikana bitinze hazogire uwohotera agateka kazi na muntu bifatiye kuri vya vyaha bikomakomeye nk'iho nyabwoko ubwicanyi bwo guhomera bunwa. Murumva twese turabizi ko ari bibi kandi dutegereza kubigwanya. Uburundi n'ibindi bihugu vya Afrika byagiye kubona yuko ibiriko birakogwayo ntibihuye n'ivyo bihugu vyiyemeje. Akarorero ni vyagiye ba mu bihugu bimwe bimwe byagiye bisambuka hitwazwa yuko iyo sentare irakora muri gakora ifatiye ku mapolitike y'abagomba gusambura ivyo bihugu. Mwarabonye ivyo bari bagamije ku Burundi, abansi b'u Burundi baragombye gusambura igihugu.
Mushikiranganje w'ubutungane yemeza kandi ko ari intambwe idasanzwe Burundi buteye.
No musi ni umunsi w'isabukuru ku gihugu cyacu, umunsi w'isabukuru w'igihugu cyacu kuko duteye intambwe ihambaye cyane mu bijyanye n'ubwigenge bw'igihugu cyacu. Ubwigenge bw'igihugu nabwo murazi yuko ariryo shingiro ry'iterambere ku gihugu, kuko giheza kikiteza imbere ata n'umwe ariko aragikinyiza, ata n'umwe ariko aragitegeka ngo kuruku cyangwa kuriya uko nshaka, ariko abene gihugu indongozi z'igihugu zigatunganya igihugu zifatiye ku neza y'abene gihugu ku neza igihugu.
Iyo neza umufasoni Kanyana asanga atawo kuyumvira kuyicuvya yikitse inyuma yo kwisokora ku Burundi mu masezerano y'i Roma agenga CPI.
Ntitwaje kuvuga yuko mu Burundi ivyo vyaha bitazohana. Oya, amategeko mpana vyaha y'u Burundi aravuga neza kuko bicaha cihonyabwoko ivyaha vyo guhomena bunwa n'ibindi vyaha byose biri ya sentare yotegereje kuja gukurikirana hamwe igihugu kitabikurikiranye biri mu mategeko. Twebwe nk'abaserukira izo nzego zitegerezwa kubahiriza amategeko dutegerezwa kumenya yuko ikintu icaha nk'ico gishitse mu gihugu kitabikurikiranye. Duhiriwe duhishije ivyo bifuza ntivyabaye, nta vyaha cihonyabwoko vyabaye mu Burundi nk'uko babivuga, nta byaha byagahobena bunwa byabaye ngaha nk'uko babisigura. Kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega cyari kuba byabaye urubanza, none murabona ko tuvuye atarubanza turagira.
Ayo mahirwe Emero Hantine Kanyana nayifuriza abarenganywa mu gihugu.
Abene gihugu bafunzwe hari abafungirwa mu ntara atariho bakoreye icyaha atariho bavuka, tukaba twarateguye amasekeza menshi yo kugira ngo babasange aho bafungiwe bakiri imanza, kuko nidushaka yuko hari umuntu umwe afungirwa ubusa. Iyindi ntumbero yatanzwe ni intumbero ijyanye n'ibyo byo kuza turaja kuraba abo bafunzwe buri kwezi. Iyindi ntumbero umushikirizamanza afise dosiye imbere yiwe ategereza gusigura buri kwezi akavuga igituma iyo dosiye itariko irahera. Iyindi ntumbero niyo kugwanya igiturire mu nzego z'ubutungane. Igiturire nicyo gituma umuntu afungirwa ubusa, igiturire nicyo gituma urubanza rushibwa nabi.
Sentare mpuzamakungu mpana vyaha yiraha CPI yashinzwe ku itariki ya 17 ukwezi kw'indwi mu 1998. Ku bihugu 120 vyari vyitavye inama yo kuyishiraho indwi vyaranse ingingo ishinga 21 navyo ntaco vyayivuzeko. Uburundi nico gihugu ca mbere kw'isi cikuye muri CPI. Roje Ulika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
abantu barenga 10 barari bakomeretse muri bo batatu bakaba baremvye amazu arenga ijana nayo arasambuka mu kambi impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania byatumwe n'imvura ivanze n'igihuhusi yaguye mu bice yo kambi iherereyemwo umenyesha makuru wacu muri Tanzania Pierre Clavernion nkuru yashoye kuvugana na zimwe mu mpunzi ziri ngaho mu kambi ya nduta dukurikire inkuru yaduteguriye
abari mu kambi impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania bavuga ko imvura yatekeje ibintu yaguye ku mugoroba w'ijoro wo kuri uyu wa kane bemeza ko iyo mvura yarimwo umuyaga mwinshi n'igihuhusi bigatuma amazu arenga ijana yubakishije amahema aguruka ayandi yubakishije amatafari arabomagurika abantu 14 ubu bari mu bitaro kubera bakomeretse baguwe ko n'amazu hamwe n'ibiti nk'uko uyu yabibwiye ijwi rya Amerika
Ibara rya guya amazu ya bomotse nacyo nibone bomutama gashika 38 ego ya mbere ha bomotse amazu n'abantu bashika 8 bakomereka mbere harimo babiri bakomeretse cyane na zone ya kabiri harimo batatu bakomeretse ego kweze mu cyate ubwoba bw'abantu abakomeretse bashika ku 14 bari kwa muganga batatu niyo barembye cyane basitukuye ko n'igiti cyaguye ku nzu nyine inzu kibagwako
ubona bavuga ko abantu basigaye bifumbereje kuko utwo bari bafise mu nzu twose twatwawe no muzurira w'amazi muri ibyo byatwawe harimo ibikoresho by'abanyeshuri hamwe n'udufungurwa bari bafise abenshi muri bo bace bihutira kuja gusaba indaro mu babanyi babo
imvura nyine iri mu birozi ni kuvuga amazu ya setagwe mu zone y'indwi n'indwi n'ijana mu zone y'umunani ndungamiro yemini n'igigo z'imbere ego yabamagutse menshi ibiti nabyo birasidagurika nyine bimwe byatigwa ko ibindi bikagwa bikazihushira mugabo nyine abantu bari muri amazu nyine bari ifumbereje kuko ubu ntibagira icyo bifuka ntibagira iki nyine abagize imana nyine ntibahitane bari ngaho nyine ubona bari kubarandura ibyatakiwe n'imvura nyine mu mbi ndani amashure gusa uretse ko imvura nyine yana kuko nta madirishya barashyira ko ibitabo birabora iki nk'abo iyo yaguye batari hasi bo bazosanga ibitabo byose byuzuye amazi
wageze inzu zimwe na zirazambuwe kandi zitahora zizambuwe
izo mpunzi zisaba uwo bishobora ko yobagarukira ko vuba batinya ko n'indwara ziva ku isuku rike zishobora guca zibafata ikindi basaba nuko bosanurirwa amazu kuko batagira aho bakika umusaya
abifumbereje rero n'ingorane dufite ni uko ishyirahamwe ryo kubaka diyarasira hamwe na ayarani baraduheguye urwego ko bari bubatse inzu z'amatafari abanyagihugu barabasakarira n'amabati rero baraduheguye yuko inzira iramutse igurutse ikava ko amabati akavye kugusanira ari kuca baguha iki ari guca baguha itenti y'ihema naho nyene rero guca bitwara igihugu zibikanwe zitatu kugira uronke iyo tenti rero abantu barifumbereje gusa bariko barasaba indano nyine mu yindi mihana bahicutse ni byari bazoha ayo makeredi cyangwa bazoha ayo mahema kugira bagere ku nzu kuko n'amatafari yabomaguritse cyane urumva n'ibyo bahora bafungura byose byatikiwe ngaho mu mazu nyine baricaye barafumbereje kuko barasaba ifungurwa mu mihana bisanye n'iyo ngorane
intare ya Kigoma iyo kambi impunzi z'abarundi iherereyemwo imaze iminsi irimwo imvura nyinshi hamwe n'urubura ku murwa mukuru w'igihugu cya Tanzania hoho i Dar es Salaam hari n'indege yakorotse kubera imvura nyinshi yatumye ikirere gihinduka Pierre Clavernion nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
Pierre Clavernion nkuru rakenuye inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika n'ikiganiro wanyu mu ntara bashobora gusura kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
Slay mama, slay mama, and I know you wanna roll with me, yeah. Everybody knows that you're dumb, baba, dumb, baba, and I know you wanna touch my thing, yeah. I say, Roja, Roja, pick it up, boom, boom, da, baby, Roja, cause I'm slay mama, pick it up, boom, boom, da, baby, I say, Roja, Roja. Biggie money, show me love with your biggie money. Hey, mama. With
your busy body. You could have talk, I don't like it talking. Me, I want Gucci, Gucci.
Akaririmbo ni Sly Mama ku muririmbyi w'umunyarwanda kazi yitwa Neza asanzwe aba mu gihugu cha Canada. Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi twari kumwe tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu mutunge mutunganyikwe. Abandanya kudukurikirana mu masegonde make no kuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiza buri wa gatandatu kuri